dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Kumusi wa kabiri ho imibonano hagati y'Abarundi yatunganijwe impuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yarangira. Iyo mibonano yari yatanguye ku munsi wa 6 w'indwi iheze kwigenekerezo rya 21 y'uku kwezi kwa 5. Hari imirwi hamwe n'imigambwe yatumiwe ariko ihitamwo kutitaba ibyo biganiro nkuko hari n'imirwi itari yatumiwe muri ibyo biganiro. Mu ijambo ryiwe ryo gusozera imibonano yagize n'imirwi itandukanye irimo intumwa za Leta y'u Burundi, abakuru b'imigambwe, umurwi userukira abafasoni, umurwi userukira urwaruka, abategetsi bahoze batwara u Burundi hamwe n'iyindi mirwi, President Mkapa yaratangaje ko azokumviriza iyindi mirwi yose itari muri iyo mibonano ya mbere. Yamaraho abarundi batahukiye mu gihugu cyabo hamwe no mu bihugu barimo muri iki gihe, amarira yarabandanije mu bavyeyi n'inshuti z'abantu bagandaguwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Mbega ikintu cokorwa kugira ngo amakuba abarundi bamaze igihe kirenga umwaka barimo arangire n'ikihe? Ibintu abarundi bagiye gushira imbere mu biganiro bishobora gutangura mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu byo shimikira kuki. Inyuma yaho ivyo biganiro birangiriye, twaraganiye na Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi hamwe na Perezida Domitien Ndayizeye yahoze nawe nyene arongoye Burundi. Baraheza baragira ico bashikirije kuri ivyo bibazo. Twari twavuganye kandi na Perezida Sylvestre Ntihantunganya yahoze nawe nyene atwara Burundi iminsi mike imbere yuko iyo mibonano itangura. Reka ariko dutangure kuri Perezida Domitien Ndayizeye ku kibazo cy'ubwicanyi bwabandarije n'inyuma yaho abarundi batahukiye bavuye mu mibonano n'umuhuza. Abarundi bari bagize akizero ko mugiye gukoranira yarusha mugatangura gushikiriza ivyumviro, ubwo bwicanyi bwari guca buhagarara ikintu mwibaza ko gituma naho habonetse intambwe nziza amahoro atagarutse ka ubwicanyi budahagarara niki?
Oya, ntawo kwihebura, ahubwo twovuga tuti mbega kubera iki hari ubwo bwicanyi, kuko kugira ngo tubuhagarike ibyo biganiro bigomba kuba ngira ngo uko no bivuga twari yari intango. Urabona yuko yari inama ya mbere ibaye, ntawo vuga ngo byari guca bihagarara ubwo nyene, kuko abantu mu by'ukuri ntibaratangura kuganira. Kuko icyo umuhuza yakoze Perezida Mkapa kwabaye kumviriza abantu bari bagiye, urumva rero ntawo kwihebura kuko turacari mu ntango, nico novuga gusa.
Mwihweje rero ukuntu iyo mibona yagenze, murafite akizero ko umuhuza azoshora kumvikanisha abarundi n'abarundi bonyene bakikebuka bakavugana ukuri, maze abarundi cyane cyane bato bato birwa baricwa ikana abakuru nyene bicwa ubwo bwicanyi bugahagarara n'imiryango amarira y'imiryango irirwa irabura bayo akarangira.
Bwa mbere hoho kiretse umuntu adafise umutima niwe yo atobabazwa n'ibiriko birabangaha mu Burundi, kandi murazi ko bimaze umwaka wose. Icya kabiri nuko mwamenya ko kugerageza guhuza abarundi kugira ngo dushobore guhagarika izo ndyane n'ubwo bwicanyi buri hagati y'abarundi byatanguye kera. Urazi ko Museveni yaje akarungika umushikiranganji wiwe, ajijwe by'umuteka by'igisirikare ariko biganka. Urazi yuko no mu kwezi kw'12 twagiye kugura ibyo biganiro Entebbe, bamwe mu cyane cyane umugambo uri ku butegetsi bakavuga ati twe ntituzigera twitaba ibyo biganiro. Havuzwe byinshi, ubona yuko hariho uruhande rutashaka n'urundi rwashaka, ariko abantu n'abahuza bakamubagira bati nyamwabagabo mugenda muganire. Ubu rero kubona iyo ntango yaratanguye abaserukira igihugu cy'u Burundi bakagenda, abaserukira umugambo uri ku butegetsi bakagenda, n'abatavuga rumwe na leta bamwe bakajayo naho batari buzuye, ibyo biganiro bikaba sinovuga ibiganiro ariko uko kumvirizwa kukaba, hanyuma umuhuza akavuga ati n'abataje jewe nzobumviriza, jewe nibaza yuko ari intambwe ya mbere. Rero namara guheza ibyo, jewe nibaza yuko azogira icyegeranyo yongere araba ukuntu yo kumvikanisha abantu ku rutonde rw'ibyo tugomba guharira kugira ngo umutekano garuke nibaza ko ari nabyo tuzotangurira ko nibindi imvo yavyo
ego mete
umuntu yo kwizera
abanya politike bashize inyungu z'abanyagiye gu imbere amahoro yo sasagara mu Burundi ico ni kimviro abarundi benshi bashikiriza nagira mugire ico mu kivuze ko president de monsieur Ndabize
ega ikibuze nico nyene ikibuze nico nyene nuko abayobozi b'igihugu hakwisunga ajyamasezerano y'arusha nkuko twari twarayateguye aho twari twarashize imbere amahoro no gusubiza hamwe aho twari twarashize imbere ugusabikanya iby'igihugu gifise hagati y'abene gihugu dukurikije ibyo umwumwe ashoboye dukurikije ko amoko yose ategerezwa kuja mu butegetsi nibindi ibyo byose byaciwe ku ruhande nico gituma yirukuraraba ingorane Burundi buhari Burundi burimo uno munsi ukaraba nicatumye uyu mudugararo wongera kugaruka mu gihugu nukubera yuko icyo cyumviro nyine ariko aravuga kitubahirijwe cyo wenda mutahura neza kandi ndabishigikiye kuko kubahiriza inyungu z'abanyagihugu erega nawe nyine abarimo ntawo uvuga ngo inyungu z'abanyagihugu yibagire kuko koko barukubeshanya ariko agomba kumva ko nawe nyine agomba kunezerwa muri izo nyungu z'abanyagihugu arimo ariko atari wenyine ngorane rero zihari nuko muri iki gihe hariho ugukumira abandi abantu bakikwegerako ivyo rero ntibishobora gukunda ari naco gituma waravye ugasanga ishigwa mu ngiro y'amasezerano yawe ushaka ishigwa mu ngiro y'ibwirizwa nshingiro byaravye cyane cyane ukwikwegera kukuruta ugukunda abanyagihugu ariko kuri muri iyo bwirizwa nshingiro risaba yuko burimya buri manda zibiri haza uwundi yitoza n'ibindi n'ibindi
cyo n'ikibazo president ndayize tutogaruka ko ngaha
ngaha n'ibindi n'ibindi
ico kibazo ca camamanda nitwo kigaruka ko ngaha kuko abahinga batandukanye banonosoye ibwirizwa shingiro barigize kukivuga ko jewe si muhinga mu vyerekeye amategeko abo bahinga rero abo tuzi gushika ubu baragize ico bakivuga ko umusigurira udasaba uhari mu biganiro vyo mu 2000 eka n'ibiganiro n'imishikirano yatanguye eka nakizera yo bafise
murakoze mumbabariye sinari numvise neza ibyo bibazo kuko telefone yari yacitse ariko ubudasa bw'ibiganiro byo mu mwaka w'2000 n'ubu ngira ngo mwese murabibona kiriya gihe injyane zari zihagarariye ku ntambara zihagarariye ku kutagira intumbero iki gihugu kigenderako ari naco gituma muravye amasezerano y'Arusha arimo ibisata byose biraba iki gihugu no kuvuga intandaro y'injyane z'abarundi mbega twofata yihe ntwaro kugira ngo Burundi bushobore gutwagwa ariyo demokrasi turanafata ikiringo c'imfata kibanze kugene kizogenda igice cha gatatu carabivyerekeye igisirikare n'igipolisi kugene twogisabikanya kugene cyo kubakwa incuro bwa kane twize iterambere y'igihugu urumva rero yuko twashize ngaho intwaro yose y'igihugu ukuntu ngo itegerezwa kubiri kuva hasi kugera hejuru n'ubutungane burimo ico gihe n'ivyo twize ubu rero ibyo byose ntitugomba kubisubiramwo kiretse dufuse ibyo twumvikanye kiriya gihe kandi kugeza ubu ni naco gituma tuvuga tuti ni ngombwa yuko duhagarara kubyo twasezeranye mu masezerano y'Arusha biri mu ibwirizwa nshingiro yuko bitegerezwa gukurikizwa kuko kugeza ubu twese turemeza yuko kubikurikiza ari byo bizotuzanira agahengwe ngaha muri iki gihugu tukanafatira no kukiringo c'imfata kibanza yuko vyagenda neza
ibintu president ndayize ivyo shigwe imbere nibihe ibintu byoje ku rutonde rwa mbere nibihe
sa
ibintu byoje ku rutonde rwa mbere mu biganiro bizohuza abarundi nibi
kubganje ubwa mbere na mbere tugomba kumvikana mbega turavahe turajaye
turagushimiye president Domitien Ndayizeye kukanya mwaduhaye twaraganiye kandi na president Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi ku bibazo bitandukanye vyerekeye imibonano yatunganijwe na president Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania president Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi mukaba muri iki gihe muri intumwa idasanzwe yo mu mukuru w'ishyamba rya Afrika aho mu gihugu cya Mali na muri Maghreb ubu ndabona ko muri mu yandi mabanga i New York murakoze cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire nashaka kubwa mbere na mbere tuvuge cyane cyane kuvyerekeye ikiyago canke imibonano yabaye mu ndwi iheze eka kuva ku munsi wa gatandatu gushika ejo bundi ku munsi ni muri ku munsi wa kabiri na ashaka mutubwire mwari mwatumiwe ku giti cyanyu cy'umukuru cy'umutegetsi yahoze atwara Burundi ariko ntimwashoboye kuba muri Yarusha hamwe n'abandi murashaka kutubwira ubwa mbere na mbere imvo zabatumye muta mutitaba iyo mibonano
sinashoboye kwitaba kuko nk'uko wabivuze kuri iyo kuri icyo kiringo nari nemeye kwitaba ayandi mabanga ajyanye n'ibikorwa nkora ibintu rero ntaba ngishobora gusubiza inyuma ariko nibaza ko ubutumire bwo hanyuma zo bwitaba
umuhuza president Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yarabonanye imirwi itari miki ariko hari imirwi yidoze cyane rwose ko itari yatumiye muri ibyo biganiro akaba yaravuze ko niyo mirwi azoyibona hariho kandi n'abigize kuvuga ko amakuru yatangajwe avuga ko hari ikibazo cy'abatumiwe bamwe bakaba banavuze ikibazo cy'amoko ibyo birego byose byashikirijwe mwebwe ndazi ko mwakurikiranye ibyabereye Yarusha mwavyakiriye gute mu bivuga kwiki
ubwa mbere nibaza ko kintu cyo gushima nuko uwo muhuza president Mkapa yatanguje ibikorwa yashinzwe urazi ko abantu benshi babiri babirindiriye bibaza igituma bidatangura yaratanguye rero abarundi batari bake barabyitaba icyo ni cya mbere cyo gushima uko nibaza ko bizana icyizero ko amahoro ashobora kugaruka mu Burundi cya kabiri novuga nuko kubwanje kugira ngo ibiganiro bigere icyo bishikako byoba ibiganiro bihuza abarundi bose imigwi yose ivuga ko ari ifise ibyiharanira muri politiki hamwe atanu mwavuga ati jewe narakumiriwe kubera imvo iyi n'iyi ibyo rero nk'uko twabikurikiranye ntibyashobotse nibaza ko ari ibintu byo gukosora mu mibonano izokurikira kugira ngo by'ukuri ibyo biganiro bibe ibiganiro bihuza abarundi bose mu migwi cyane cyane ya politike yose
leta y'u Burundi ivuga ko abarundi bose bakwiye kuja mu biganiro ikabivuga ko hariho n'ibiganiro byatanguriye mu Burundi ikabivuga ko abatoja mu biganiro ari abantu bonyine bafite uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe n'imigumuko n'ubwicanyi ubandanya ivyo mubivuga ko
ivyo kubwanje nibaza ko ari byiyumvira bya bamwe bamwe mugabo iyo tuvuze ibiganiro bihuza bose no kuvuga bihuza abo bose biyumvira ko bafise uruhara mu bya politike byo mu Burundi tutarabye icyo umwe wese yagiriza uwundi kuko tubigize gutyo dushobora gusanga ari bake bokwemerwa muri ibyo biganiro kandi urabona ubwa mbere abarundi baganira turafise ibyo dufatira ko ibiganiro byo muri kahise nibaza ikintu cyabihaye ingufu nuko atanu umwe yakumiriwe hariho bamwe bakumiriwe birazana ingora bikumiriye birazana ingorane mugabo nta n'umwe muhuza yakumiriye nico rero jewe niyumvira
muravuze ko abarundi bamye baje mu biganiro ivyo ntibishora kuba ari intambamye hoho ko kenshi na kenshi byibonekeza kumenya ngo abarundi bashaka amareta avuye mu biganiro canke avuye mu gufata ubutegetsi ku nguvu
jewe nibaza ko tutangura kuvuga ibiganiro icyo bizobamo icyo bizoshika ko ibintu bimwe n'ibyo kuko ibyo byose biva mu biganiro bitabaye ushobora kugira icyo ushitseko tanga ingo iyo ariyo yose ishobora gufatwa donko igikuru rero ni uko ibiganiro biba kandi bigahuza bose hanyuma rero ibyo biganiro ibyo bizobamo ingingo zizofatwa izo arizo zose
mukubitije amasinywa Perezida Buyoya murashobora kubona ko ingorane za politiki mu Burundi zari gushobora kwirindwa abarundi bari gushobora kwicara hamwe bonyine kuko harimo n'abashingantahe bakumvikana aho kuja kwa maba ariko rambamba iminsi yose baja mu bantu babumvikanisha kandi nabo ari abashingantahe bakomeye icyo kibazo ntibashobora kugitorera umuti bonyine.
Jewe narabivuze kenshi ndabisubiramo, icyo kibazo abarundi bari kugitorera umuti tudakeneye abahuza, tudakeneye kuhaba ingwano gusubira gucanamwo. Iyo tumbereza inzira nziza mugabo rero ibyo urabona ubu bisigaye ari ibyifuzo ntibyashobotse. Politiki rero ni gukora ibikorwa uko biri, ni sukurota uko byari kuba byarabaye. Reka rero dufatiraho ibintu biri tugerageze kugarukana amahoro.
Muri iki gihe naho abarundi baherutse guhuriraho yarusha ubwicanyi bwarabandanije, hariho umutetsi w'umusirikare akomeye yagandaguwe eka n'abanyagihugu barabandaye kugandagurwa, ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo ubwicanyi ababukora bose imirwi itandukanye ibukora buhagarare? Niki
njewe narabivuze ndabisubira, inzira zo kugarukana amahoro mu Burundi zibiri. Ikintu cya mbere ni uguhagarika ubwicanyi bwari bwo bwose aho buva hose, kuko ubwicanyi budahagaze n'ibyo biganiro bizogorana. Ubwa kabiri ni uko haba ibiganiro, kuko ibintu Abarundi bapfana ibibazo bya politiki kugira ngo dushobore gutora ingingo za politiki bibisubiza mu buryo. Ibyo bintu bibiri rero ibyo by'ubwicanyi bifise inkwirikizi mbi cyane. Ubwicanyi burashobora gushika ku rugero ibiganiro bidashobora kubandanya abantu bariko baragandagurwa. Cya kabiri, ubwicanyi butuma ingorane tugomba gutorera umuti ahubwo ishinga imizi uno munsi no muri kazoza. Kuvuga ubwicanyi burasambura igihugu, burasambura umubano w'abanyagihugu mu myaka n'iyindi, kuko urabona n'izi ngorane zifise uno munsi zavuye cyane cyane ku bwicanyi bwabaye kera. Dusubire rero mu bwicanyi, mu gusubira novuga kubiba urwango n'ingorane z'uno munsi no muri kazoza.
Muravuze ibibazo bihambaye cyane rwose bivuga ko ibibazo by'u Burundi ari ibibazo bya politiki. Ikintu mwibaza umuzi w'ingorane Abarundi bafise uri hehe? Hari abavuga ko hariho imigambwe myinshi yo bidafise abanywanyi idashaka ibintu byerekeye amatora, ivyo bintu mwebwe mubivuga ko iki?
Jewe sinobaza ndombaza ku kuvuga icyo umugwi wose ufise mu mutwe nabyo nababajije, kigomba gushikana muri ibyo biganiro nabyo nababajije. Mugabo icy'ukuri ni uko hariho ikibazo cyatumye amahoro atirigana. Icyo kibazo cyavuye kugene ibintu by'amatora byabaye, cyane cyane ku kugene amategeko ibizwa nshingiro ritakurikijwe mu gutunganya amatora.
Kuri icyo kibazo nyine cy'ukuntu ibwirizwa shingiro ryari rimeze, abahinga banonose amategeko ntibavuga rumwe kuri iryo bwirizwa shingiro, icyo cyo si ikibazo?
Batavuga rumwe, rero nicyo gituma abantu boja hamwe bakaraba ibyabavuga n'iby'abandi bavuga n'iby'abahinga bavuga, bakagira ingingo bashyitseko. Kuko yaba bavuga rumwe nta ngorane yobiriho.
Mwavuze ikindi kibazo cy'ubwicanyi buri mu Burundi muri iki gihe, ko ari ubwicanyi bwavuye kundi bwicanyi bwabaye kuva kera. Mbega uruhara rw'abantu barongoye igihugu batashoboye gushira Abarundi ku murongo n'uruhe, cyanke Abarundi nibo ari ntamba nyine nibo ari ngorane?
Ibyo bibazo muri mu biganiro byaheze Abarundi barigeze kubyicarira barabivuga, n'izo ngorane zabaye nubwo bwicanyi bwa kera bwabaye baravuga icyo bwavuye ko igituma n'ingene inkwirikizi mbi zabwo zotoregwa inyishu. N'ibintu rero biriho bizwi byanditse, nibaza ko ibisigaye n'uko abantu boja hamwe bakaraba mbore ivyo batashitse mu buryo ingene bo shira mu buryo kugira ngo haboneke ukugene ubwikanye butobandanye
perezida
ugene ubwikanye bwa kera nubwo ubuzizo bitora intamba nyiko mibano y'abarundi nico nico ngira ngo tutashoboye gushikako
perezida Tere buyo ya mwarongo y'urundi muraza barundi cyane gose mbega ikibazo camuko kivugwa cyane gose mu Burundi ni kibazo ubona ko gishinze imizi mu Burundi canke ni kibazo abanyapolitike bitwaza kugira ngo bashikire ubutegetsi canke babukurane ko
ngewe no gusaba subira gusoma amasezerano ye Arusha arabivuga neza icyo abarundi bapfa ko ari ubutegetsi uvuga rero politiki ugene abantu bashikira ubutegetsi ningene babugumako ko rero amoko kibazo cy'amoko cyangwa cy'intara ari ibintu abantu bakoresha kugira ngo bashike kuri icyo cyifuzo gikuru cyerekeye ubutegetsi niko twabibonye nibaza ko nuno munsi niko biri urabona twari ko turasohoka tuva mu ntambara z'amoko mugabo zigarutse zigarutse igihe ibibazo vya politike bisubiye kugora nivuga rero ko ikigoranye aramo kigoranye ni ibibazo vya politike ama abantu bagaca bishimikiriza amoko kugira ngo bagume ku butegetsi
cyangwa babuje babushikira
cyangwa babushikire kwaga
ikindi kintu gihambaye cyavuzwe cyane rwose mu giganiro tugira perezida Pierre Buyoya ni ikibazo cyo kutavugana ukuri abanyagihugu benshi barashavuye cyane bose ka urabona ko batacizigiye abanyapolitike bavuga ko kenshi na kenshi baba bariko barabeshanya hariho n'amajambo akoresha ko igihe cyose bagiye mu biganiro bagiye mu magaburanyama ivyo n'ibibazo bikunda kugaruka cyane bose ikibazo cyo kutavuga ukuri mu kivuga kwiki
bo icyo kibazo nsino babaza ko ari kibazo abarundi biga abarundi bisangije cyo kibazo kiriho hose asanga abanyagihugu batizigira abanyapolitike kubera ingene bigenza kubera ingene imigenderanire yabo kubera ingorane ziri mu gihugu jewe sinibaza ko aricyo novuga abarundi bapfa iyo ni inkwirikizi umunsi twatoye intumbero y'ibibazo vya politiki cyane cyane byerekeye ubutegetsi nk'uko twari twagerageje kubigira nta kizotuma na gatoye abarundi batizigira abanyepolitiki mugabo igihe cyose hariho ngorane bihumvikana ko wa mwizero mu bategetsi ugabanuka
Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi akaba kandi ari intumwa idasanzwe yo mu kuru w'ishyirahamwe rya Afurika murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye turabashimiye amabanga mwari mufite ari menshi cyane rwose murakoze
ndagushimiye nanje
mbere yuko iyo mibonano yarusha itangura nk'uko twabivuze twari twaganiriye na Perezida Sylvestre Ntibantunganya aratubwira icyo yari yiteze muri iyo mibonano Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo w'Urundi murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ndabazi amatwa dusumira ibiganiro ikiyago hagati y'Abarundi kizotanguruzwa kuva ku igenekezo rya 2021 ry'ukwezi kwa gatanu gushika ku igenekezo rya 2024 mbega mwaratumiwe muri ico kiyago muzojayo ku giti cy'umu wahoze ari umukuru w'igihugu canke ku giti cy'umuhari Senared
jewe narose ubutumwa nandikiwe n'umuhuza ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu hanyuma ubwo nyene cende basubiza yuko ari biganiro ntumiwemwo ko wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi nzovyitaba na cyane cyane ko mbona ko ari ibintu bikenewe yuko yobanza kumviriza abashobora kuba bafise icyo boterera kugira ngo ibyo biganiro byumvigwe neza bitegurwe neza bizoshobore bimaze kugira aho byatanguye kugeza icyo bishitako u Burundi mu byo bukeneye cyane mu gihe cya none
amatwa dusumira umuhari muri mwose na Red ntiwatumiwe kuri ico giti izo mwa vyakiriye gute
ni kibazo kuko umuhari Senared uramaze kwerekana yuko ugenda ukurikirana iva mu gihugu cy'u Burundi kuva aho izi ngorane zitanguriye urabona ko heza umwaka kandi ukaba ari umuhari uhuriyemo imigambwe atari mike iri mu gihugu cy'u Burundi eka mbere n'abandi bantu twoshobora kuvuga yuko bafite ijonja muri politiki y'u Burundi yizera yuko nyene turamutse tubonanye n'umuhuza ibyo byose tuzoshobora kubimusigurira kugira ngo abone neza ingingo zofatwa muri iyo nzira kuko byiza iyo hageze kuganira kuganiriza bose ntihagire n'umuntu akuramo twabibonye yuko iyo hantu bakuwemo hari ingingo zidafatwa
indyane zoba ziri hagati iyo muhari senarede zoba zaratumye uyu muhari udatumigwa
oya si ibyo ntawo bwa ngo ingorane ya senarede ho nyene mbega ugiye kuraba muri leta y'u Burundi hoho uno munsi nta ngorane ziriyo none ugira leta bizodabonegwa kwiye kwitumigwa cyangwa ugenda kuraba mbere no mu bandi bashobora kuba baratuye ni hehe hatari ingorane ingorane ziri hose kuko iyo ataba hari ingorane u Burundi wari mu mahoro meza aryohera bose kandi arimwo bose
ikintu mwifuza
ikibazo kiriho ikibazo kirahandi
ikintu mwifuza ko ico kiyago cotorera umuti ikintu mwifuza ko cyo shikwa ko muri ico kiyago kizotangura muri minsi ine ni nkikihe ugambe na mbere mukurikije urutonde gukuntu ibintu bikomeye mu Burundi
cyo nifuza ko muhuza yoshora gufasha indongozi mu Burundi gushikwa mbere ni jambo ryihumure ijambo ryihumure ryotangwa n'abarongozi bose umwe kugatwe kiwe canke babishoboye bakabigira bose icarimwe bati turabiri hazi icarimwe kugira ngo tuzoganire ku ngingo zose zankenegwa kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi cyongere kigaruke mu nzira y'amahoro mukubaha no mukubahiriza amategeko akigenga iryo rikabija mu nita ryihumure hanyuma inyuma rero bagashobora gushyira ku rutonde rero ibindi bibazo bizokwigwa mugabo hamaze kurongerwa umuti ikibazo cyabo bose bategezwa kuza muri iyo biganiro na cyane cyane ukaba bategezwa kuza kuko hari icyo ubazeye ko kugira ngo harya igihugu kibabaye uyu munsi hashobore kuronka umuti kandi ushimisha abarundi bose
hari abarundi batari bake cyane cyane abakiri bato bavuga ko babonye abarundi baje mu biganiro inshuro zitari nke aho byibonekeje ko kenshi na kenshi byaba ari nk'amagabura nyama bakagabura ibibanza ikintu mwokwizeza abo barundi eka baruhishijwe n'ivyo biganiro bidahera niki mujamu make
izo vyaragiye biravugwa igihe cyose hari biganiro ndibuka no mu gihe cy'ibiganiro vyarusha hari bavuga yuko hari amagabura nyama mugo ntizabuje uko yarusha haba abarundi bijunja abarundi bijambo bagiye imbere y'abandi hanyuma arya amasezerano twese twemera kandi duharanira ko yuko amavuki kibanza kuko yafashije gushikana ku mahoro aboneka no muri ibiganiro ni haba hari bagira bati bazogenda bagiye kurondera amagabura nyama bagira bati bagiye kurondera ashanye kariya abo bizaberekanye yuko atari ndongozi nzo ari ndongozi bari abantu barondera akazi cyangwa barondera ico rirenza uwo kuri bo abo nabo ntacuwo mari u Burundi icyo dushaka gusa n'abantu bagenda gafata ibazo uko biri bakemera ibibazo kabica hirya no hino kugira baronke inyishu isahiza abarundi bose isahiza abarundi bose harya nyene ubona ko bagwaye kujya kibazo gituma hari ibirigo arategehe cyose ku kibazo gituma hari abarundi bapfunzwe ku kibazo gituma hari abarundi barenga 300 bahunze ku kibazo gituma hari imigambwe ubona igiye bigoyagoya kubera icyaje kuriya ku kibazo gituma usanga hari imigenderanire mibi hagati y'ubutegetsi n'amashyirahamwe adahanirije ibyo bya politiki ku kibazo ibibazo byose ubona byose bituma u Burundi udashobora guhangana n'ikibazo nyamukuru twe dusangiye no kuvuga ikibazo cy'ubworo ikibazo cy'ubukene mu gihugu
Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwatoye tubatera kamo maze gushika yarusha
namwe murakoze cyane